Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza. Amazu y'impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mulongwe arava kandi bari mu bihe by'imvura.
Inzu zabaye ibihenge ziri kugwa. Mbere nikorakora nk'iyi wanje yoyo yarayihaswe kungwa ko n'abana mu ruvura rwaguye hirya y'icyo gusegenya. Nukuri turasavye murabe kuno mwo tugarukira ko yeno mutugarukire ko asere twibuke.
Aba ni bamwe muri zo mpunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi abayobozi b'igihugu bamaze iminsi itatu mu mwiherero igitega. Naho muri Ethiopia amashaka 9 atavuga rumwe na leta arashaka inzibacyuho. Bahaye ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'aka kaziki muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Ethiopia. Imitwe 9 ya politiki itavuga rumwe na leta yishyize hamwe ikora urugaga rwo guharanira ko guverinoma y'inzibacyuho ijyaho. Fidel Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru.
Iyo ngingo yatangajwe no munsi ku wa gatanu ntiyoroheye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed muri iki gihe inteko zirwanya ubutegetsi bwiwe zisagirije umugwa mukuru Addis Abeba. Iyo mirwi itangaza ko ishizeho urwo runani kugira ihagarike ingaruka mbi z'intwaro ya Abiy Ahmed ku banyagihugu bo muri Ethiopia. Nyinshi muri iyo migwi irafise abagwanyi naho bidatomoye ko yose ibafise. Itegekanijwe ko ayo masezerano aterwa ku igikumu i Washington kumuhingamo uno munsi kuwa gatanu. Ubwo runani rwitwa United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces rurimo umuhari Tigre Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo umaze umwaka ugwanya leta ya Abiy Ahmed mu ngwano yahitanye abantu 2,000,000 ikanakura mu zabo abandi barenga 2,000,000. Iyi ndirimwo ni Oromo Liberation Army OLA na Agao Democratic Movement ADM. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika no mu burengero bw'isi basabye ko haba amasezerano yo guhagarika iyo ngwano bidatevye.
Inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye iteraniye i Geneve mu Busuwisi ku kibazo cya kudeta yo muri Sudani. Afungura inama komiseri mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Madame Michelle Bachelet yatangaje ko kugeza ubu abasirikare bamaze kwica abaturage 13 no gukomeretsa abandi barenga 300 i Khartoum kuva bamaze kwigarurira ubutegetsi ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize. Bachelet yavuze ko ahangayikishijwe n'abantu batabarika batabwa muri yombi n'abazimira barimo impirimbanyi za societe civili abanyapolitiki n'abanyamakuru. Yasabye abasirikare akomeje kurekeraho gukoresha ingufu no gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili kugira ngo Sudani ibashe gusubira mu nzira y'amategeko n'impinduramatwara. Muri iyi nama Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage na Norvege batanze umushinga w'umwanzuro umwe bahuriyeho basaba ko inteko y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye ishyiraho intumwa yihariye yo gukurikirana ibya Sudani. Iyi nama ibaye umuryango w'abibumbye ukemera ambasaderi wa guverinoma ya Sudani abasirikare bahiritse. Niwe uyihagarariyemo igihugu cye nta ntumwa abasirikare bari ku butegetsi i Khartoum bayoherejemo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Niger. Abantu bitwaje intwaro bishe abasirikare ba leta byibura 15 mu majyepfo y'igihugu igice kibangamiwe n'intagondwa za Kiislamu. Fidel Nyonga baragarutse.
Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa gatanu n'abategetsi b'igihugu hamwe n'abajejwe umutekano. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye ikirindiro cy'igisirikare kiri mu mihana y'ahitwa Anzuru hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Amadu Haruna Mayiga ari mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ujejwe gukurikirana intambara zibera mu karere k'umumanuko bushira uburengero bw'igihugu avuga ko kubera inguvu z'abakora iterabwoba abasirikare bavuye kuri icyo kirindiro baja ku kindi kiri hafi ya. Amenyesha ko abasirikare bari hagati ya 10 na 15 bahasize ubuzima mu gihe abandi 15 irengero ryabo ritazwi. Gushika ubu nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze icyo gitero. Yamara umugwi ukorana na leta ya Kiislamu warishe abasivili 2,000 mu bitero wakoze bakoze muri ico gice nyene muri uyu mwaka ico gitero kibaye imisi ibiri nyuma yuko abantu 69 bishwe mu kindi gice kiri hafi y'urubibe na Mali imigwi yitwaje ibigwanisho yarongereje ibitero muri Niger Mali na Burkina Faso mu myaka ya vuba
Ijwi rya Amerika turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22 turi no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abagize leta bashoje umwiherero w'iminsi itatu bakoreraga mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Nkuko President Evariste Ndayishimiye yabisobanuye barebeye hamwe ibyo leta yagombaga gukora itakoze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera I Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe
hariho kubatunganiriza mu mutekano kubatunganiriza mu butungane kubatunganiriza mu kubona yuko bishyira bakizana ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose ho gufasha nk'abakukuru kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza hariho kandi nibindi rwego rw'igihugu rwa leta rutegereza gukora bijanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashure mu nyigisho bijanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye mbega abenegihugu barisanzura bikwiye
abakurikiye na hagufi ibikorwa bya leta cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta n'ishyirahamwe ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero Gabriel Rufyiri aritwara yabyijwe ijya Amerika ku ico gikorwa cyari caratevye Rufyiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botomereza ijisho kurusha ahandi
umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona tubona abantu biba igihugu mu byukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane habice kubabaza ingingo ya kabiri ningingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bataza kwerekana ubutunzi bwabo ivyo rero kugeza none munsi ntibiraba ivyo bintu bakabitorera umuti ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika
umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya ibiturire ku ico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere hariho byinshi biba bikenewe tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusange ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi ubuhinga ubwitonzi sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufite ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere turafise ubutare turafise isi nziza igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane tugaca tugira n'abarundi n'incabwenge Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane
aha Gabriel Rufyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya president Ndayishimiye rishikwe ko
turazi mu by'ubutunzi hari ikibazo cy'amafaranga y'agaciro hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ibyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge ntufise ikibazo cy'abantu b'umwina abantu b'umunoho abantu b'indandende kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubijwe mu bibanza
abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020 uwo mwiherero umise taturangira kuri uyu wa gatanu uri kubera igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'amazu ava muri ibi bihe by'imvura umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagiyeyo i Mulongwe rero kureba uko bimeze
izi mpunzi zimwe ziba mu mazu ashaje asakaje ibyatsi izindi mu mazu asakaje amashitingi ashaje azemeza yuko kuva zagera muri inkambi mu mwaka w'2017 ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASEP ritaravugurura amazu yazo n'itanga Josiane n'umubyeyi w'umuri inkambi ya Murongwe irimo impunzi zirenga 8,000
imvura yatanguye kugwa tujyama duhagaze uduhema twaheze mwara duhawe uduhema turahera inzu zabaye ibihenge ziri kugwa mbere nikorakora nk'iyiwanje yoyo yarayihaswe kungwa ko n'abana mu ruvura rwaguye hirya hejo gusegenya haraguye uruvura rukomeye kweri ibintu yokuba twononokera kwa ni Murongo ikibagiho cyo n'abana bacu bucapfira hano nukuri turasavye murabe kuno mu tugarukira ko yemwe mutugarukire ko asere twibuke
Jean Marie bukeye neza ashimangira ko iki kibazo kibaraje inshinga
nuko icyure gihari turi mu mvura iguye tugaho twugama tukabura naho twicara kubyukura impuzu ni kwa kundi nyene ibyo kujya turoserasyo ziranyagirwa bamwe tukarara turiruka mu mvura abandi tugatoratura tukaja gusaba indara handi kandi tutayitubeye gusaba indara kubyukuri bagerageze batudodorere mu bajeje umiya yejo babushika bo kufasha impunzi hama barebe uko ngene batwubakishiriza kandi natwe muri imyaka ine vraiment ntabyo turiko turabona biko biraza
Minani Jean nawe ni impunzi yo muri inkambi ayimazemo imyaka ine asanga inzu barimo zitavuguruwe muri ibi bihe by'imvura zishobora kubatera impanuka bitewe n'uko zishaje cyane
turagira ubwoba cyane mu gihe tuba tujyamye nk'iguye mu ijoro abantu baragiye amasanganya amaja kabagwa ko nze niyatabaye ikibazo nk'icu cyusanga nze nimbari bifungurwa biri mu nzu canke impuzu canke ibindi bikoresho bitandukanye bigize ikibazo bivanye no kuvigwa rero tukasaba yuko ASR yora bika tugarukira ikatwubakira amazu canke ikadufasha n'ibindi bintu bitandukanye
kubera iki kibazo cy'amazu ashaje yo muri iyi nkambi kandi atavuguruwe usanga zimwe mu mpunzi zisakaza ibyatsi izindi nazo zikubakisha amadafari adatwitse abandi nabo bagahitamo guhunga iyo nkambi
uretse nk'aba bashasha bariko baraza ubu muyu mwaka canke mu mwaka w'2020 ushize nibo bagifise ibisakazo bisa neza n'amazu asa neza kuko bobo babubakishirije n'amatafari nayo twebwe bakera amazu tubamo arateye isoni no kuraba no kwinjiramo basaba rero kugira ngo amashirahamwe agire icyo adufashije natwe baduhe ibisakazo kugira ngo dusakaze
ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi wungirije wa ASR muri Congo Bwana Simeon Angle Bel Buku kuri iki kibazo cy'uburaro budashemeye adusaba yuko tumwandikira ibyo bibazo hanyuma nawe akaza kubiha bagenzi be bakorera mu burasirazuba bwa Congo twongeye kumuvugisha atubwira yuko bataramusubiza gusa ibiro bya ASR baraka bisaba izi mpunzi gukomeza kwihangana kuko nta buryo aseri rarunka yo gusanura amazu ashaje y'izo mpunzi mumenya yuko iki kibazo cy'amazu ashaje ava y'imvura iguye kitari mu nkambi ya Murongo yonyine ahubwo kiri no mu nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 Vedaste Ngabo kubwaradi ijwi rya Amerika i Murongo mu ntara ya Kivu y'Epfo
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi abateraniye mu nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu mujyi wa Glasgow mu Bwongereza barasuzuma uruhare rwa buri wese mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko urubyiruko. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yavuganye na Augustin Ngezirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'u Burundi gishinzwe ibidukikije na uri mu nama i Glasgow. Venuste Nshimiyimana aramubaza uruhare u Burundi buzagira mu byemezo bigamije gusigasira iyi si dutuye.
Imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera turi mu by'igikiza cya korona cyateye isi yose, babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu, ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza. Mvuga rero turi ko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo by' Afurika kugira ngo turabe icyo twongera dushikirize natwe kugira ngo barabingene bo twitaho natwe abanyafurika. Nk'uko mu busanzwe murabona mutwe duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere, kandi atari twebwe ahanini dutuma turumbika iyo myuka ikaduga mu kirere hanyuma zigatuma ibihe bihindagurika. Turiko turabona na rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonge icyo dushikiriza natwe guhora rwafurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe bite?
Mu Burundi ihindagurika ry'ibihe sinzi agasozi k'urumuri, tuzamaze kubona ingaruka mbi nyinshi yageze kuri iryo hindagurika ry'ibihe, na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi, imvura y'isegenya igaheza igatera imyuzure, amabarabara agasitagurika, inzu zigatwarwa, ekambere abantu bamwe bamwe bakandikirira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke, n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata, cyane cyane ko duhuriye mu gwe umwe wo kuganiriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira tuhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi, na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari, hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora, turetse ibyo mbije kubabarira, hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi, cyane cyane umunsi ugira kane. Iyo niyo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryaba risa n'iryabaye akanyabahanga.
Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, n'ejo ni mwandondera nzobishura. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika. Ejo bundi kuwa kabiri isi yose yijihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abanyamakuru, umunsi uba ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Wahimbajwe gute by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo arabiganiraho na Melchior Ndera, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi, Burundian Journalist Alliance BJA, ari mu Burundi i Bujumbura. Armel Gilbert Bucheye neza umunyamakuru wigenga ari Nairobi muri Kenya. Alain Majesté Barenga umunyamakuru kuri Radio Culture yo mu Burundi akaba na mwarimu w'itangazamakuru nawe ari Bujumbura. Melchior Ndeya uyobora rero BJA aratangira avuga uko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo n'ubwicanyi byibasira abanyamakuru wahimbajwe ku isi no mu Burundi ejo bundi kwa kabiri.
Ndakurikirana amakuru yo ngaha muri Kenya mugabo ngurikirana cyane y'i Burundi gusumba nibatangurikirana cyane na y'i Burundi gusumba yo muri Kenya mugabo ibyo nabashije kubona muri Kenya n'ahandi mu gihugu gifise nubwo muri kano karere mu gihugu ki nubwo kiri imbere ugereranije n'ibindi bihugu mu bintu byo kumenyesha amakuru pa konti na saa kumenya abari mu Burundi uko iyo byagenze kuko nta kimwe nabonye no kumbuga ngo rukana bumenyi sinzi ko hari uwo tubiri ko byari bimeze mu Burundi.
Alain Majesté mu Burundi Gilbert aravuze ko yashaka kumenya ukugende woba warahimbajwe mu Burundi uwo munsi mukuru wahimbajwe gute mu Burundi
washitse abamenyesha makuru bwa mbere ho atarubugiro afite kuko cyo ndatabye kumva ko ari gishira mu gipango BGA ibyo nibaza ko atamenyesha makuru ngarize amarishika batatse urubugiro rishika abamenyesha makuru benshi bari mu bwoba bwo gukora akazi kabo bituma badakorana hamwe kugira bibuke ikibazo kibahuza aho bibabuza gukora. N'umunsi mukuru wageze abamenyesha makuru b'Abarundi n'ukuri n'ubwo bagerageza gukora ndavuga bakiri mu Burundi badashika kuronka inkuru nyazo bimwe kala kyo suse bafite ubwoba muri bwo bafite ingorane ya kazoza k'umwuga bari kubona ko akabuza umwuga wo kumesha amakuru buke atatira mbere iko yaboneka. N'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa n'ubwo abamenyesha amakuru bose bavuze ati n'umunsi mukuru wari kutuma tuja hamwe ariko n'umunsi mukuru n'ukuri wageze iterambere ryo kumenyesha amakuru ubwiganzure bwo kumenyesha amakuru mu Burundi atakubwifashe n'ubwo hakozwe utuntu duke duke n'ukurinda kugira ko n'umunsi mukuru utigeze uhimbazwa na buke buke nta kugwegwa y'amashyirahamwe y'abamenyesha amakuru kuko nta shyirahamwe n'ubwo ngo ribuze abamenyesha amakuru inyuma yaho IBG isambukiye yaba association pour des radiodiffusions ishyirahamwe rihuza n'amanyaradiyo ibyo byo ni iby'abantu bafite amaradiyo ariko ni iby'abakoresha ufite abamenyesha amakuru n'ukuri uba bakije umwe cyangwa undi twicaranye tugahuza akavuga ati wari munsi mukuru wo twari kwicara hamwe mugabo ntibigukunze kuko tudafise uruvugiro dufise ubwoba dukora duharanira kubaho n'ukuri nta kintu caniniya cawahimbajwe uretse abantu babiri bavugana ati umwuga wacu ugeze hari akwiye ko tugarukira.
Reka tubaze Mekion ayoboye iryo shyirahamwe BJA uwo munsi mukuru uba wahimbajwe gute muri rusangi? Alain Majesté Barenga aravuga kutahimbajwe mu Burundi ngo gira icyo mubivuga ko
ego murakoze kuntumira muri kino kiganiro urisanze ego nkuko umugenzi wanjye Alain Majesté yabivuze muri rusange uwo munsi mundi ntitukuvuga ngo wahimbajwe jewe ubwanjye hari amaradiyo amwe make yicanye ashoboye kunsaba uvuga uko ndabibona ugene amenyesha amakuru bamuri uwo mugabo hano mu gihugu cacu Burundi amenyesha amakuru ashobora kuri ibintu byonyine muri rusange navuga nti uwo munsi mu Burundi ntiwahimbajwe imvo ntabwo ashoboka amenye bonyine kumbure ngira biva kuri bihe turimo mu menyesha amakuru nyene cyangwa ugasanga amashami y'amenyesha amakuru kumbure ntabiha agaciro akarindira mpamvu mbona kenshi aho dukunda kumwa no gusubira ibyiyumviro uvuga nti tukaganira n'abandi tubashikiriza uko tubona ibintu ku munsi mukuru wahariwe iradiyo uwo munsi amaze kuhimbazwa ntabwo uzi kwizikwa kabiri we novuga nti uyu munsi n'ukuri ntabwo wahimbajwe mu Burundi.
Muri rusange kubona ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryarashyizeho iyo tariki ya kabiri ukwezi kwa cumi na rimwe kugira uwo munsi wibukwe wo gukingira abamenyeshamakuru byo babivuze iki bivuze iki ku bamenyeshamakuru ku bwanyu?
Ku bwacu tubona yuko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagiye imbere hagize ni uko ryagiye yuko by'ukuri hariho igihe abamenyeshamakuru bakubagurwa bakicwa bagafungwa ko mwabivuze mu ntangamarara ishyirahamwe mpuzamakungu onu rero ntigihenze mu gushyiraho uwo munsi kumburizura ko byagenzura iyumvi yacirikatu yamirize amabi akorerwa abamenyesha amakuru byoraba bigashyiraho kumbura icyo no kwita mekanisme de suivi kuko ino munsi wohimbazwa ukamenyekana busumba kugira bikunda amenyesha amakuru wowe reka iba witabiye uwo munsi wo kwiyamiriza amabi adukorerwa kandi tudahendanye haba mu karere haba mu Burundi haba ku isi yose nabo boko amesha makuru nakorerwa batandukanye kuko birimo
nza kuri Armel Gilbert bukeye neza ivyereke mwuga ubwo tangaza makuru byavyifashe gute ku isi no mu karere k'ibyaga binini mu karere ko muri Afrika mu buseruko muri rusange ku bwawe
ugiye kuraba kwisi bose mvuga kwisi bagiye kuraba raporo zikunda gusohoka kenshi zirerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru muri rusange ugenda bavuga ngo ibibangamiye bigenda byiyongera muri rusange hanyuma mu karere nahone ni hasigara inyuma ugiye kuraba ibihugu bya muri kano karere cyo haba muri South African Community nyibaza ko nahone nuko nyene ibibangamiye umwuga ni byinshi cyane tugarutse ku Burundi urumva Uburundi buri mu gihe gikomeye cyane ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murazi turi mu gihe abanyamakuru barenga ijana bahunze igihugu bataye igihugu cyabo badashobora gukorera umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi turi mu gihe aho amaradiyo televiziyo byataye igihugu bikorera hanze y'Uburundi ibibazo ni byinshi cyane tufate mvuze ku Burundi gusa mu 2016 umunyamakuru yarazimangaye Jean Bigirimana gusa n'ubu nta nakime turamenya ndetse n'ibyamushikiye mu minsi yahera mu kwezi nibaza mu kwezi guheze mugenzi wacu akorera Bonesha FM Emery Charles niyo nkuru yarakubaguwe ari kuri tele ibibazo ni byinshi cyane mu Burundi mugabo sinogenda ntavuze kameme sinogenda ntavuze abanyamakuru ba iwacu n'ikinyamakuru iwacu bafunguwe mu mpera z'umwaka 2020 nubwo bari bafunzwe bazira ubusa bazira ko bagiye gukora umwuga wabo bagiye gukora akazi bafitega gukora nkongera nkavuga n'ijambo umukuru w'igihugu yavuze mu ntango ibibazo z'umwaka aho yavuga ati mu Gifaransa avuga ngo jamais sans les médias agomba kuvuga ati ikinyamakuru ni kadahara mugabo mu nyuma naone twarumbise umukuru w'igosora kuvuga irindi jambo ridahumuriza aho novuga gute yavuze amajambo akaze cyane ku banyamakuru bagenzi bacu babiri interest ndi kumana akorereke radio y'abafaransa RFI fondateri w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe mu kwezi k'umunani guheruka batakora ku bimeze
ane majeste barenga ku vyerekeye icyo kibazo nyene vyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru ubona vyifashe gute ku isi muri iki gihe no mu karere akaba ako kibiyaga binini cyanke muri Afrika mu buseruko cyane cyane
ye ndiko daraba akare mu karere ka Afrika mu buseruko turimo uburinga bwo gukoresha amakuru mu Burundi gusa tagate cyari muri mu gihugu cy'u Rwanda nawe nyene nuko nyene twatuma menshi amakuru abuzwa gukora basi ibikoresho byabo aho nawo bideha mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko Magufuli umuhotera mukuru w'igihugu Magufuli asubiriwe n'uwahora abantu bari batangiye kugira umwizere ko kuko ibintu bigiye kugenda neza nabyo nyine nuko bimeze abamenyesha makuru bacahohoterwa mu Burundi ushobora kuvuga ngo nta bamenyesha makuru bahari barahari gusa icuka cyo gukora si cyiza ubwo abamenyesha makuru bagerageza biragoye cyane mu Burundi cyo kimwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko nta terambere ryo kumenyesha makuru riboneka nta bwigenge nta bwisanzure nta kandi bitari no mu nshingano y'amaleta yacu ibyo ntaho bideha ubwenge bwo kumenyesha amakuru kuko niyo ntumbero ya demokarasi n'umunsi kumenyesha amakuru bwa Burundi umuntu akora ibintu ntigukwiheba
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero umugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza umugoroba w'amahoro murakarama.